radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda, Madame Beatrice Munyenyezi urigwa ibyaha bya Jenoside amaze kwihana, inteko y'abacamanza buburanisha urubanza rwe, aravuga ko akurikije ibyemezo bamufatira bigaragaza ukubugama mu rubanza rwe. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe urategura ingengo mari yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu ntambara zirwana n'inyeshyamba zigendera ku matwara ya Kiisilamu muri Mozambique. Mu Burundi, leta iravuga ko ifite impungenge ku bibazo by'imbuto n'ifumbire mvaruganda.
Mashyirahamwe atugira ngo yahaye imbuto abenegihugu bwabo gacu usanga nta kindi cyo kubamarira, nahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise ku inyuma izaje zivuye hanze mwarazipimye. Izo z'amashyirahamwe yaguze ahereza abenegihugu, mwebwe mwarabaye informe murabanza murazigenzura neza.
Minisitiri w'intebe Gervais Ndirakubuca mu nama yagiranye n'abayobozi banyuranye barimo n'ab'intara zose zigize Uburundi. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa rya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga rya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngezweho na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Reka makuru yacu tuyahere mu Burusiya, aho indege y'intambara yegukira ico gihugu yarayikorotse igwa mu icungano ry'igisagara citwa Yeyesk kiri mu buraruko bushira ubuserukoho. Umushikirangaji wo kwivuna abansi mu Burusiya yatangaje ano makuru avuga ko iyo ndege yari mu myimenyerezo yadutsemwo umuriro bitaramenyekana icawuteye. Yari indege yo mu bwoko bwitwa SU-34 bombe iteri ibisasu vy'amabombe ku muvuduko wihuta nk'umuyaga. Ni imwe mu ndege Uburusiya bwahora bukoresha mu ntambara burimwo na Ukraine, nk'uko umushikirangaji wo kwivuna abansi muri ico gihugu yabitangaje. Umutegetsi yemeje ko abari muri iyo ndege bose bashoboye kwivamwo amahoro bakarokoka imbere y'uko isha igatukumbira. Abategetsi b'igisagara cabereyemwo insanganya nabo bavuga ko umuriro n'ibisigarira vyayo vyaguye kuri kimwe mu magorofa arimwo amazu menshi yo kubamwo. Ntibaratangaza ariko ivyahononekariye igisagara ca Yeyesk. Iyo ndege yaguyemwo kiri ku nkengera y'ibivuko bitandukanye, kikaba gihana urubibe na Ukraine kandi kigwiriyemwo amazu abamwo abantu bagizwe n'igice kinini c'abasirikare bakorera mu vy'indege. President w'Uburusiya akimenya no makuru yategetse ko abo vyega begeranya ivyo bikeka vyose kuco bacateye nsanganya bakabimuha. Iturokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters naryo rivuga ko umurwi w'igihugu ujeje gupereza mu Burusiya uguriye amatohoza washize mu murwi w'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi. Ijwi ry'Amerika turabandanye n'amakuru yijya nino ku isi. Ishami mpuzamakungu ONU ryongeye kugabisha ko intambara iri mu buraruko bwa Ethiopia ishobora gukwega karambaraye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagabishije yumvikanisha ko amazi ariko ararenga inkombe kandi ko inzira ya gisirikare idashobora guheza amatati n'intambara muri Ethiopia. Guterres yagize ati "Ndugure twamugina ubwicanyi, urugomo, kubomagura inyubakwa n'amabarabara vyabaye ndanse muri Ethiopia bibandanye gufata yindi ntera. Ingabo za Eritrea zibwirizwa kuva muri Tigray naye handi ho nta gahingwe kazopfa kabonetse." Guterres ayo majambo yabwiye amenyeshamakuru ku cicaro gikuru ca ONU muri leta ya New York. ONU ibitije ku munyamabanga mukuru wayo yahamagariye kandi amakungu kuja hamwe agatorera inyishu y'intambara ya Ethiopia. Iryo shamwe ryemereye umuryango umwe bwa Afrika imfashanyo zose uzokenera kugira ngo ico wise umuriro udahera abanyagihugu ba Ethiopia babayemwo uhere. Leta ya Ethiopia ejo kwa mbere yari yavuze yuko yiteguriye kuja mu biganiro umwe bwa Afrika guhamagaza abategetsi ba Tigray, nabo bagira ko bemera ko umwe bwa Afrika bugashinga imyise yo gutanga gahengwe bazoyubahiriza atacamira. Ijwi ry'Amerika mu rurimi rw'igipersan rukoreshwa muri Irani ritangaza ko polisi y'ico gihugu yanijaguye amasasu mu banyororo bagerageza guhunga umucanwa mwinshi wadutse kwa gatandatu w'indwi iheze mu ibohero rinini riri muri quartier yitwa Evin. Ibohero ryahiye niryo rifungiwemwo abanyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani n'abaharanira agateka kazi na muntu. Ijwi ry'Amerika muri Irani rivuga ko amakuru y'imfungwa zarashwe zigerageza guhunga umuriro riakesha masoko ya yogizeye hayo masoko akabandanya sigura ko abahitanye n'uwo muriro barenga kuri munani batangajwe na Irani kandi ko ibitaro vyuzuye indembe ariko bigoye kwashika kuko polisi y'ico gihugu yaziriye amarembo hibuza aboza gutohoza ubutegetsi bwa Irani bwanse kugira ico buvuga kuri aya makuru yose n'ivyagirije vyose. Hagati aho umuryango umwe bwa Buraya wafatiye ibihano abategetsi ba Irani 11 barimo umukuru wa polisi ijejwe ivy'imico n'umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha amakuru muri ico gihugu. Abo bose bagirizwa kuba baragize uruhara mu guhohotera abakoze imyerekano yamiriza urupfu rw'umuyabaga w'umwigeme Master Anini w'imyaka 22 abananira agati kazi na muntu n'umuryango wa nyakwigendera bemeza ko yazize ihohoterwa polisi yamukoreye muziza kutitwikira neza polisi kavyamira kure mu gusigura ko atanurwara yigeze imurya.
Urakoze cyane ni nahazwe mukomeje kumva radio ijwi y'America umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo megufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni zero wa radio yacu
wanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku isi ya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe urategura ingengo y'imari yo gufasha ingabo z'u Rwanda zirimo z'u Rwanda n'inyeshyamba zigendera ku matwara ya Kisilamu mu ntara ya Cabo Delgado ikize cyane kuri petrol na gaz mu majyaruguru ya Mozambique. Temisa Clementijima
imyivumbagatanyo y'abarwanyi b'umutwe witirira idini ya Kiyisilamu muri aka karere k'amajyaruguru ya Mozambique yatangiye mu mwaka w'2017 yahitanye abantu basaga 3,000 ndetse ikura mu byaba bakaba miliyoni. Iyi myivumbagatanyo yatumye kompanyi Total Energy SA y'Abafaransa ihagarika umushinga wayo wo gutunganyiriza gaze muri ako karere wari ufite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe iyo mirimo yabisubukuwe byahuburaye ahandi hantu ho gukura gaze muri iki gihe Uburusiya burimo guhagarika kugurisha gaze yabwo kuri uyu mugabane. Madame Nabila Masirari, umuvugizi w'uyu muryango ushinzwe politiki y'ububanyi n'amahanga n'umutekano, yemereye ikinyamakuru Bloomberg ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urimo kuganira ku buryo bwo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Icyakora yongeraho ati nta kindi nabivugaho kugeza igihe umwanzuro uzaba wamaze gufatwa. Icyakora abategetsi bo muri uyu muryango batifuje gutangazwa amazina babwiye Bloomberg ko ibiganiro mu banyamuryango kuri ubu bufasha bigeze kure kandi igitekerezo gishyigikiwe cyane n'ibihugu by'Ubufaransa, Ubudage ndetse n'Ubutaliyani. Abo bategetsi bombi bavuze ko impamvu y'aya masezerano ihura neza n'icyifuzo cy'uwo muryango cyo gufasha umugabane wa Afurika kwishakamo ibisubizo ku bibazo uhura nabyo, ari nako bitanga amahoro n'umutekano kandi bikanawuha kugera ku bubiko bugari bwa gaze bwo ku nkombe za Mozambique. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, Madamu Yolande Makoro uyivugira yabwiye Bloomberg ko hari ubukangurambaga buhuriho n'u Rwanda na Mozambique hagamijwe gushaka ubufasha mu kigega cy'ubumwe bw'Uburayi gifasha ibikorwa by'amahoro mu rwego rwo guharanira ko ibyagezweho mu rugamba rwo kurwanya intagondwa bikomeza. Madamu Makoro yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bagera ku 2,000 birukanye intagondwa mu birindiro byazo bafasha abaturage kugaruka mu ngo zabo. Mu kwezi gushize umuryango w'umwe bw'Uburayi wemeye gutanga inkunga ingana na miliyoni 15 z'amayero, ni ukuvuga miliyoni 14,600 z'amadolari y'Amerika ku mutwe w'ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo woherejwe muri Mozambique. Iyo nkunga yatanzwe binyuze mu kigega cy'ubumwe bw'Uburayi cyo gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Impuguke mu mibanire y'ibihugu zisanga kubona inkunga y'ubumwe bw'Uburayi kw'ingabo z'u Rwanda bishobora kongerera Perezida Kagame kurushaho gushyigikirwa no kwemerwa ku ruhando mpuzamahanga mu gihe arimo kwagurisha igisirikare cye gifite ku mugabane wa Afurika ngo gihinduke igisirikare cyitabazwa mu gukemura ibibazo bihagaragara. Mu 2020, Perezida Kagame yohereje umutwe w'ingabo Ibangi ho muri Repubulika ya Centrafrica gufasha kurinda leta yari yugarijwe n'inyeshyamba ndetse ari mu biganiro byo gutanga inkunga ya gisirikare ku gihugu cya Benin mu rugamba gihanganyemo n'imitwe yitirira idini ya Kiyisilamu. Raporo y'impuguke za Loni ishinja ingabo z'u Rwanda kwinjira mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guha ibikoresho no gufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23 washinzwe mu 2012 uvuga ko haranira inyungu z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo birego ari ku Rwanda rwagiye rubihakana.
Urakoze Temistocle Mutijima mu Rwanda. Madame Beatrice Munyenyezi amaze kwihana inteko y'abacamanza baburanisha urubanza rwe, aravuga ko akurikije ibyemezo bamufatira bigaragaza ukubogama umuhango nk'uwo, iyo ubaye iburanisha rirasubikwa president w'urukiko agasuzuma niba ubwo bwihane bufite ishingiro, yasanga bufite ishingiro iyo nteko igakurwaho, bwaba nta shingiro bufite inteko igakomeza imirimo yayo. Munyenyezi yihanye abacamanza nyuma yaho bafashe icyemezo cyo kongera gushyira urubanza rwe mu muhezo. Byari biteganjwe ko abatanga buhamya batanu ubushinjacyaha basigaye batangira ubuhamya mu ruhame. Byahindutse ku munota wa nyuma, aho umutanga buhamya wa gatandatu mu bari bagezweho bamushinja nawe asabye gutangira ubuhamya bwe mu muhezo. Nyuma yo kwiherera urukiko rwisumbuye rwa Huye rwanzuye ko uwo mutanga buhamya atangira ubuhamya mu muhezo, aratinya ko abavandimwe buregwa bashobora kuzamugirira nabi. Munyenyezi ibi byemezo by'inteko imuburanisha arabifata nko gukomeza kumukinisha aho kumuha ubutabera. Ushinjacyaha bumurega ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu buteka ko yakoreye mu mujyi wa Butare, ibyaha nyirubwite arabihakana. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi leta iravuga ko ifite impungenge ku bibazo by'imbuto n'ifumbire mvaruganda. Minisitiri w'intebe Gervais Ndirakubuca yabibwiye kuri wa mbere abayobozi banyuranye barimo n'ab'intara zose zigize u Burundi. Nairobi, Eloge Wilikaneza.
Iri nshuro ya kabiri umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakubuca ahura n'abakuru b'intara zose zigize u Burundi. Kuri uyu wa mbere bongeye guhurira ku murwa mukuru wa politika Gitega. Ibibazo bihanze igisata cy'uburimyi nizo byafashe umwanya muremure w'ibiganiro. Ibibazo birimo umwavu w'ikizungu udakwiye kandi utagera ku barimyi bose, imbuto zizogerwa n'abarimyi ko zidakwije ibyangombwa bigatuma umwimbu uba muke cyane, hamwe n'amakenga ku nkurikizi. Asaba ko intara n'ibisata bitandukanye gutamubesha. Umushikiranganji wa mbere yerekanye impungenge afite ku bijyanye n'imbuto zihabwa abarimyi bato bato. Gervais Ndirakubuca:
ndabaje kubera amashyirahamwe atubwira ngo yahaye imbuto bene igihugu bwabo gacusanga nta kimije kubamarira, nahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise ku nyuma izaje zivuye hanze mwarazipimye. Izo z'amashyirahamwe yaguze ahereza bene igihugu, mwebwe mwarabaye informe murabanza murazigenzura neza.
Mu kigo kizabukije rero gutorokanya no kugwiza imbuto mu gihugu bavuga ko atabushobora kubaca mu ryahumye. Uwagitarukiye muri iyo nama kuniko yabisiguye:
izabu ushiku no munsi nta mbuto iha amashyirahamwe kuko sifitejwe, izabu iha imbuto abagwiza mbuto. Mugabo birashika ko ayo mashyirahamwe ashobora kuba yaraguze imbuto zifise amamuko muri izabu. Hanyuma ku bijyanye n'icyizere nacyo, izabu kugira ngo imbuto zayo zirinde zijya ku rubuga haba hakozwe ibintu byinshi, ubushakashatsi, amageragezwa mu ntara zitari nke, hagahamagarwa nabo mu bushikiranganji bakaziraba, tugashika no ku rwego rw'uko zemezwa n'ikigo kibijejwe cya ONSSS bamaze kuraba neza yuko izo mbuto zirimwa zikimbuka zikaribwa zikaryoha. Amavariyete rero y'imbuto ntiyimbuka cyo kimwe.
Umukuru wa leta yanagarutse ku kindi kintu kimuraje ishinga ikena ry'umwavu w'ikizungu uhingurwa n'ishyirahamwe Komeri ya mu Burundi. Yavuze atunga urutoki icegera cy'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe bari mu nyubako imwe Gitega.
Cyagiye maravuze ngo ati ubusizi bugaragara uno munsi mucamuza guhindura imvugo mucamuza gufumbire bari bayiteranye. Ndazi ko ariko mucamuza kuvuga naho twaruka ngaha mwavuze ngo bateye mu butaka bugaragara kugira mutangire gukomplika ibintu. Twaje kugira dutore inyishu kandi dutore inyishu z'abarundi benshi. Gatiti wase muitange uko imeze. Manyange namubonye yagarutse yongera tubeshe yongera tubwire ko afite amatoni 17,000 atane 17,000 bafite. Manyange ugasira kutubeshe uno munsi hoho kuva ngaha tukwikijije.
Emerjide Manyange yicegera cy'umuyobozi mukuru wa FOMI yijeje ko mu kiringo kitarenze indwi imwe igihugu cyose kizoba gifite n'ibiburi ibice 70% z'ifumbire ikenewe.
Aha ndashobora kwema
gutanga yuko mu mpera z'iyindwi turimo atantara izo munsi ya 70%. Cyo nyako umushikiranganje wa mbere turakibemereye ngaha irishengero ryose rikoranye ko tugiye gukoresha amaguru n'amaboko kugira ngo iyo ntumbero muduhaye tuyishikeko. Twavuze yuko tutegerezwa gukora tukambara urwaga kugira ngo icyizere turabiko cyogaruka. Ariko naho nyene nyako umushikiranganje wa mbere hakagira ko duciramwo muzocinkoni ngufi.
Mu minsi ishize bamwe mu barimyi baganije n'iryo rya Amerika bemeje ko barishyuye amafaranga y'umwavu w'ikizungu kuva ku mpeshi heze barorera mpera mbone.
Ryari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirira mu mahanga. Ntibakurikiza ikirangaminsi cy'indimo, ntiduhombe ifumbire, tubuze ifumbire gari ko indimo zipfuye.
Twaragize ikibazo cy'umwavu kuko ifumbire twarishe twabashije kuyironka ku gihe. Nuno munsi turacyarindiriye ifumbire twasabye ntiturayirosa. Murumva yuko iyo umuntu atarosa ifumbire n'umwimbo aba yiteze muke. Wari gutera ibiro bitanu dusanzwe kuratera ibiro bibiri cyangwa ikiro kimwe n'inusu. Ntiboza na sezo A na sezo C tutarayironka. Besi barase gusubira kwiyandikisha ku ifumbire ya sezo A kubera niya sezo C batayirosa. Kusaba yuko leta umubyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kirya kigo fomu ikazana iyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu.
None twebojeka kuronka gute kandi kwatanze avance tukongera tukakombora. None tureka kuronka gute sindi kubugura ifumbire bampaye ubujeto aho numva bica bimbana ibibazo
ko botunganya hamwe. Umurimyi adashobora kwidoga, adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire. Ntacizigiro mfite kuko nk'ubu hari hageze ko mfumbire.
Ibibazo by'uburimyi byaje ishinga umushinganje wa mbere mu gihe uyu mwaka imvura yataze cyane. Mu gihe gatatu gatangurana n'ukwezi kwa cyenda mu bisanzwe kugeza ubu imvura ntiyatasura. Ku munsi wa gatandatu no kuri uyu w'Imana abategetsi bahamagariye abakuru b'amadini n'amashengero gushyira hamwe n'abo barongoye mu gusabira imvura Burundi. Umushikiranganji wa mbere yavuze ko Imana yabumvise yongera kati iby'ikirere ntawo byizera. Maze asaba umukuru w'ikigo kijejwe kuraba ivyerekeye ikirere gusigurura amatariki yibaza imvura izotaturirako n'uko abona ibintu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ikigo gishinzwe gukinga ibiza no gutabara bo byagezeho kiravuga ko mu Burundi hiteguwe imvura nubwo bwose itaragwa hose ku buryo bumwe. Ikigo ijebu kiravuga ko imvura izaba nkeya. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Aniset Nibaruta umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukinga ibiza.
Ubundi ikigerekerezo ry'umunani ukwezi kw'icyenda ikigo ijebu cyaratanze ingene igicu kizoba cifashe muri aya mezi yo kuva mu kw'icyenda gushika mu kw'12. Baratubwiye yuko imvura izoba ari nkenya ugereranije n'ingene yahora. Baraduhaye n'amatariki iyo mvura izoba yaguye. Ariko kuri iyo ntegekanyo gihe y'ingene igicu kizoba cifashe iminsi iriko irarenga mu bice bimwe bimwe ari nacyo gituma mubona ko hariho imvura itarakwira hose. Ariko ubu turiko turavugana guhera ejo n'uno munsi yaguye mu bice bitari bike by'igihugu no mu gisagara cya Bujumbura. Yaguye ku muhingamo uno munsi wa mbere tariki 17 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2022. Mugabo kubona rero imvura ibaye nkenya bica bituma umwimbu uba muke hanyuma hagatera inzara kuko haca hari uruzuba. Ije rero yaratubwiye yuko imvura izoziteze kandi izohera kare. Ni ukuvuga yuko umwanya imvura izogwa zo bari mutoya. Abantu rero tubahimiriza cyane cyane guca barima ahakira kabombera nko mu myonga na cyane cyane no gutera ibiteba byimuka kare n'ibirinda uruzuba. Ariko bohumura kubera yuko imvura iratanguye kugwa twizere yuko izoza ari imvura nziza. Ariko baratubariye yuko atazoba ari umurengera, azoba ari imvura igereranye igereranije n'ingene yahora kandi igiye kuba nkeya ico twita mu gifaransa précipitation normale à tendance déficitaire.
Ubwanyu rero nkuko mujejwe ugo rwego rw'igihugu rujejwe gukingiriza no gutabara abo byashyizemo uravuze ko ikigo ijebu cyavuze ko izoba igereranye kandi zomara igihe gito. Ntimwiteze rero ko hazoba nkisegenya bigacishamo kubera irihindagurika ry'ibihe. Nico nashaka ndababaze mu gihe cy'irihindagurika ry'ibihe imvura irashobora kubura yaza ikaza ari nyinshi ari segenya. Mwahumuriza abarundi rero ko atasegenya izoza yitwa bo iguye kugira ifashe abo barimyi ishobora kuza ari segenya ikonona n'ivyo vyimbugo.
Iyo ikigo ije mu batware yuko imvura azoba ari imvura nziza ariko igiye kuba nkenya ugeranije n'ingene yahoriza si ukuvuga yuko ivyo bononekara vyovyo bibura. Harahi igwa ku munsi umwe ikonona ibintu naho rero igwa ikaba nkenya naho nyene hakagira ivyononekara cane cane umwimbu ukaba umuke. Twebwe rero mu rwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye twama twiteguye iyo batubariye ingene igisho kizoba kimeze cha tumenya ingene duhinyanyura ya nteguro yo guhangana n'ibiza n'isibe twita plan de contingence. Iyo plan de contingence ni integuro yo gushobora guhangana n'ibiza n'isibe tuyifise ku rwego rw'igihugu, tuyifise ku rwego rw'intara, tuyifise no ku rwego rw'amakomine. Ankubu rero cha twitegurira kuzokwakira imvura nkenya, ariko kandi tutibagiye nuko imvura ishobora kuza ari nyinshi mu bice bimwe bimwe kukira ashobora kurindimuka umunsi umwe, ariko baratubwiye ko imvura izoba nkenya. Uko bo batubwira imvura iri ku mezi mugabo ku munsi baraje barayikurikira, ariko harabamwe nk'umunsi umwe cyangwa ibiri imvura ikagwa ari nyinshi. Igihe ije ari nyinshi rero niho dushatse kunda kuronka imyuzurire. Rero twama twiteguye igihe hoza iki cyangwa kiriya, twebwe ntangoro tuba dufise, kandi turafise ingene dutegura bene igihugu kugira ngo nabo bame biteguye hamwe hashitse umwuzurire bamenye ingene bifata, naho nyene hagize izuba rikaka cyane bamenye icyo bokora.
Ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo gikomeye cyane mu gihe amakungu yiteguye kugira inama mu bihugu cya Misiri mu mezi ari imbere. Ku bwanyu murabise ubwo buryo buhagije bwo guhangana, mwariko murabivuga ko buriho, ariko mubona buhagije kuko abitegereza ibintu abahinga baravuga ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kizoguma gikomera ku minsi igenda itera imbere n'imyaka. Murabona ko muzaba mwiteguye mu buryo buhagije no gufasha mu gukimiriza aba banyagihugu mwariko muravuga muri make cyane.
Muri make uburyo sinavuga yuko buhagije, ariko leta y'u Burundi yafashe ihindagurika ry'ibihe n'ibiza bikomoka ko yabifashe nk'ama, kandi bikaba biri no muri wa mugambi w'iterambere ry'igihugu twita plan national de development. Ariko turashyira mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mwaka wa bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Rero nasiyozini yari yarahabihimirije amaleta yuko bategekanya uburyo bwo gushobora guhangana n'ibiza n'isibe, ari nacyo gituma leta y'u Burundi yashyizeho ikigega cyo guhangana n'ibiza n'isibe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ariko iki kigega nticyari bwaronswe uburyo, ari nacyo gituma dukorana n'abo twita aba partenaire de development. Turacyakoresha rero uburyo duhabwa nabo tukagira imigambi igushobora kwitegura no guhangana n'ibiza n'isibe. Turakorana na za PNUD na za OIM n'ayandi mashyirahamwe nka za Oxfam n'abandi.
Murakoze cyane.
Nanjye
turacyari mu Burundi, mazutu na lisansi byongiye kuboneka. Abatwara abagenzi barashima ko batagitora imirongo ku mastasiyo bategereje kuyibona. Ni inkuru umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Pierre Yves Ndayishimiye.
Haraheze igihe kitari gito mu Burundi harangwa ibura ry'igitoro mu bice byose bigize igihugu, aho ubuzima bwarushijeho kuzimba ku banyagihugu bose. Gusa kuri ubu abashoferi bakorera mu gisagara cya Bujumbura bunguruza abantu n'ibintu bamenyesheje Ijwi ry'Amerika kubara gahengwe kuko batagitondera igitoro guhera mu duheze, aho bamenyesheje ko aho bashitse hose bakironka.
Turashima rwose kuko mu gihe kigena ry'ibitoro twari duhangayitse rwose, kandi n'abantu babona ko bari bahangayitse cyane bararuha batandanye amabisi na twebwe nyine ubwacu byaraduhangayikisha turiko turarara kuri sitasiyo. Ubwo turashima uko bimeze
kuko ni sawa mbona muri no minsi aho ushitse baguha kweri ata abantu benshi bari unyoye camake nk'ubona ari nacyo andi mbona ni sawa.
Icyizere cyo gusubira kuronka igitoro byibuze mu munsi umwe mu Burundi ngo cyari cyarayoyo yote nuko abo bashoferi babandanya babivuga ko ari igitangaza kuri bo.
Senga jewe ndiko ndaraba je ndafite icyizere kuko Jeffrey Mariki nari niba dakoce subira kuba sinashobora karese nyumvira ko nongera ahantu ngeze ku mugoroba nacura akajyama ngashaka kwitashya nkanwesha ibitoro. Sinimvira ko ibyo byosubira kuba urenda afite icyizere.
No mu ntara ya Gitega mu mugwa mukuru wa politiki, abasanzwe bakoresha imodoka zunguruza abantu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika barashima imiryoboneka ry'igitoro kuko aho bahora batwarira umuntu amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ubu yasubiye hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi cumi na bibiri, kandi aho bashyitse bakaba bashobora kukironka.
Ubura aho bahinduriye ibintu kweri mukibona gisaba nta kibazo na kimwe dufite cy'igitoro, aho dushyitse hose turanywesha nta ngorane n'imwe, kweri ubu bimeze neza. Icyo gihe byari bigoye kubera igitoro nticyaboneka isaso warahatona nk'iminsi igahera n'iyindi igahera ugavugurisha magendo madugurisha magendo yose byacyo ariko na ningero kidandaza vuba cy'uko gerageza kuzimba abakiri uvuga kuva ngaha gushika mu kayoboro twarihisha ibihumbi mirongo ibiri cyane tukarihisha yari gushira imakamu ubwo bahitoro kibonekeye akabiri n'ikeza nta mukiriya yidoga kweri.
Abanyagihugu nabo basanzwe bakoresha uburyo bwo kwiyunguruza bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko uburyo bwo kwiyunguruza ubu bworoshye ugereranije no mu minsi iheze. Imirongo yahora yibonekeza mu bituro by'amabisi amasaha yose mu bice by'igisagara cya Bujumbura yaragabanutse nk'uko babisigura
ko ni uravye ku mastasho atandukanye aho ciye urabona ko gitoro kihari y'abamazutu y'abahisanse no ngaha amabisi abantu barabaringuza bitabagoye uretse gusa ko iyo hageze ku mugoroba kobera abantu batahira rimwe bishika imobisi zikamera nka ukomeza dirikase kobera abantu batahira rimwe ari benshi abantu bagacha babanza kurindira kobera umwanya uko bisi zibanza gufata umwanya gushikana abantu zikongera zikagaruka
ibiciro by'ibiribwa bitandukanye byaradugijwe n'abadandaza bitewe nibura ry'igitoro abo banyagihugu basabye leta ko yogira icikora kuri ibyo nabyo bigasubira ku murongo
bifunguka byashyira ingorane
akamotsotera leta kubijanye n'ivyo nuko yoraba bishoboka igakurikirana ibintu bya n'iduga ry'ibiciro ku bintu cyane cyane by'ibifungurwa kubera ibifungurwa byaraduzibe aho ibitoro byari byakenye karaba ko ibiciro bishobora gupunguka ku bintu bya n'ibifungurwa ko navyo nyene biri mu bintu zimbisha ubuzima
iruja amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji bw'ubudandaji ari nabo bafise uburenganzira bwo kuduza canke kumanura ibiciro ngo tubabaze ico bagiye gukora kuri ibyo bidandazwa byari byaradugizwe kubera ibura ry'igitoro ariko twabakenye gushika ubwo twatunganyiye inkuru iboneka ry'igitoro mu Burundi rije nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hari akagwi k'abantu bari mu nzego zo hejuru katumye habaho ikena ry'igitoro aho yaciye amenyesha ko agiye kubyikurikiranira ico gihe akaba yaciye ahindura bamwe mu bari bagize guverinema y'u Burundi barimo n'umushikiranganji wa mbere kuri ubu mu Burundi igitoro kikaba kiriko kiratangwa n'ikigo Regideso hamwe n'ishyirahamwe Interpetrol Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Ikigali
mu burasirazuba bwa Republika ya Demokrasi ya Congo impunzi z'abarundi barenga 600 bari mu nkambi ya gateganyo ya Munge Munge bimuriye mu yindi nkambi iri ahitwa Mulongwe hombi ni mu ntara ya Kivu yepfo Uvira Vedaste Ngabo
izi mpunzi z'abarundi zari zimaze umwaka kurenga ziba mu nkambi ya gateganyo ya Munge Munge iri mu mujyi wa Baraka zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba hateri na leta ya Congo yazimuriye mu nkambi ya Mulongwe kuko zari zugarijwe n'ubuzima bubi
twajya rimwe ku munsi nizo njya mu kuzijya tukazijya nka saa cyenda kwanzira mu gatondo tukava mu gatondo tutariye makirya tukazijya isaha cyenda tumaze kuzijya isaha cyenda rero tukaca turariga ibyo nyene tugasubira ku rumi zindi njya zihiye kandi isaha cyenda z'undi munsi iyo ni umubabaro twatuhabayeho mugabo turashima ko mutamawiro yabibonye ko yodukura makirya tugwa akatuzana ngaha tumaze gushika ngaha rero twaranezerewe tumaze kumva ko tugomba kuza ngaha twanezerewe tuvuga ati imana ishimwe ko tugiye turabiko tworohera k'amafomu tuve ngaha ahantu n'ubw'inzara yuko makurikira ngaha
izi mpunzi z'abarundi zimuriwe muri inkambi ya Mulongwe zivuga yuko nubwo ziri guhabwa ibifungurwa zifite n'ikibazo cyo kutagira uburaro bushemeye aho baziyitije mu bihangare bya 11 ndetse n'icya 12 mbona buca mari n'uwimana Emile ni bamwe mu bajanywe mu nkambi ya Mulongwe
none ko mwavuze ko mudukuye muri akeyi kuko tuzi umuntu avuye muri akeyi kabagiye mu bundi buzima bushasha ubwo buzima bushasha rero butwagiyemo nta kintu dufite cyo kuma nta kintu dufite cyo gutekamo no kuryama tujyama mu ivu ntitugire icyo tujyama ko kandi ukeneye icyo mwadufasha rwose
icyo dusaba ni uko uza kuduha ibyako ibyo amadushe amatuwarete dusaba kandi ko twahora tubona amazi yo kunywa kuko amazi turabona ari imbogamizi kuyabona
gusa zimwe mu mpunzi zisanzwe muri inkambi ya Mulongwe ziri gufasha impunzi zavuye mu nkambi ya Munge Munge ibikoresho byo gutekamo
ebwe rero tubonye ko harimo imiryango yacu benshi ari bene wacu noneho abarundi twese turi bene wacu twese tubafasha turabaha ibyombo byo mu nzu amasafuriya turabaha ku masafuriya nka jewe nasanze harimo umwene wabo n'umudamu wanje naciye ndamuha amasafuriya abiri manini manini n'ayandi abiri mato mato ndamuha n'isahani zine ndamuha n'amabido abiri hamasijewe gusa hariho n'abandi benshi bagiye babaha amabido bakabaha amasafuriya bakabaha amasahani bakabaha imisegetera bari basanzwe bafise kugira ngo byorohe baryame neza
ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha abagarariye ASEL ariko ntiryababona kuri telefone zabo mu cumweru gishize mu kiganiro umuyobozi wa ASEL mu ntara ya Kivu yepfo yagiranye n'abamenyeshamakuru muri Uvira yavuze ko bazimurira impunzi 867 mu nkambi ya Mulongwe zirimo 600 zari zisanzwe mu nkambi y'agateganyo Munge Munge naho zirenga 100 bakazazivana mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira inkambi ya Mulongwe muri teritwari ya Fizi ibamo impunzi z'abarundi zirenga 600
Bedase Ngabo ijwi rya Amerika uvira
aha niwe dusoreje aya makuru hamwe na mukubidi ya baro wafashije kubagezaho tubashimiye kuba mutega amatwi buri munsi ijwi rya Amerika dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ijisho rya mukuru ntirizinduka riba rigiye kureba mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.